Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Mundikije, ikaze mu kiganiro mwisanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma yaho mundwi iheze umugambwe saa hwanya Fredebu utangarije ko wakiriye abanywanyi umugambwe Fredebu nyakuri iragi yandadaye wiyonkoye ku mugambwe saa hwanya Fredebu urongoye uyu mugambwe kifa nibizi yaciye ihutira guhakana ayo makuru. Pierre Claver Ntayimana urongoye umugambwe saa hwanya Fredebu yari yavuze ko kwakira umurwi avuga ko ari uw'abanywanyi basubiye mu ruhongore ari ikimenyetso gikomeye cerekana ko umugambwe barazwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye ugiye gusubiza hamwe. Iyi nkuru ntiyatevye kuko Kefani Bizi yarongoye umugambwe Frodebu nyakuri iragirya Ndadaye yaciye atangaza ko atamunywanyi umugambwe wiwe n'umwe yasavye gusubira umugambwe Sahwanya Frodebu kandi ko ata n'umugambi uhari wo gusubiza hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Mbega ibintu byifashe gute mu by'ukuri, ingaruka zo kudasubiza hamwe n'izihe, akamaro ko gusubiza hamwe n'akahe, ikintu cyofasha iyo migambwe kwitegurira neza amatora mu mwaka 2020 n'ikihe? Kuri ibi bibazo byose rero twatumiye umukuru mugambwe Sahwanya Frodebu Pierre Claver Nahimana. Muri neza Pierre Claver Nahimana.
Mahoro meza Frederic nkaba ndamusa mahoro meza batwumvirisa bose abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Murakomeye ngahe Bujumbura.
Aha n'amahoro akavura gaje kugwa hameze neza ntihora.
Ni byiza cyane rwose twatubiye kandi na Kefa Nibizi umukuru mugambwe Frodebu nyakuri iragi yandadaye. Muri neza Kefa Nibizi.
Mwiriwe ndabaramukije ndabashimiye ko namwe adutumiye turamukije ndakora twumva bose naho twumva umenga umurongo ntumeze neza ntitwumva neza.
Turavugana n'abari ku vyuma ngaha turaba ingene uwo murongo uba neza kugira ngo ushobore kutwumva neza. Reka rero reka dutangure kuri wewe Kefa Nibizi, ni kuki muvuga ko abakiriwe umugambwe Sahwanya Frodebu atabanywanyi umugambwe wanyu Frodebu nyakuri iragi yandadaye?
Murakoze ibyo twebwe dufatiye kubavuze ko bakiriwe anagomanda guhakora mpereye kuri uyu mushingamateka Norobere yaje aserukiye abavuga yuko bavuye umugambwe wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yari yigeze ko ari umunywanyi umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri ari mbere n'umwawushinze, ariko kuva umwaka w'2016 duheje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambwe wacu mu runani Senared. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu runani Senared agenda gukorana n'uwo harongoye umugambwe Dr Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona ariko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama mpuzajambo yo muri komine Giheta arasanzwe avukamwo. Byumvikana yuko izo ari ibimenyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye umugambi wacu binjiye ni ukuva nko wajavye mwaro n'uwava ikarusi. Aba babiri umwaka w'2017 mu kwezi kwa mbere urwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe ingingo yo kubafuta umugambi kubera bari bafise amakosa, baca bagenda mu wundi mugambi witwa Ranake baranawuserukira mbere muri izo ntara. ejo bundi sinze makosa bakoze baraheza barabirukana muri uwo mugambwe bakora mu burongozi amata dusubira yo basubije ngo baze kwivyegera vy'abahari urumva rero nk'abo baciye bagenda muri Sabanya Frodebu aho kuvuga umugambwe avuyemwo bagenda biyitirira umugambwe Sabanya Frodebu twumva yuko ari amakosa n'uyu ushingamateka urumva ntiyarakiri umunywanyi wacu
yego tukiri kuri icyo kibazo nyine cyo gusubira hamwe mushyiranahekeva
bagenze kugira ngo batangure kuganira ivyerekeye kuja hamwe babiganiye bafatiye ku nyungu abo banorore nabo bari kumwe ariko arondera muri senarede ni ukuvuga ni ibintu byaganiriwe muri senarede si ibintu byaganiriwe hagati y'abanywanyi bacu n'abanywanyi mugambwe Sahanya Frodebu
ariko rero ntaguciriyemo umushinga ntahe kefanibize
kwerekana ururo bw'abantu iyo rero waserukira amaze kwatara umunywanyi wacu nuvuga ko n'abandi bose abatari bo nibaza ko bari kuvuga neza baje bava mugabo nibitwaza umugambi wacu nyababigize kugira bashobore kwakirwa byoroshye
egume ariko hariho abavuga ku mugambwe usubije hamwe nabahoze harabanywanyi babo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka wa 2020 aho mwebwe muhavuga ko iki
kimigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo ico twebwe twahakanye ni ukuvuga abantu bahora mugambwe Sonya Frodebu urya harimwe abagiye muri CNDD-FDD hari abagiye muri ZARADEBU hari abagiye muri za Sangwe Padere hari abaje iwacu mugabo icyo duba dukeneye ni uko abantu bovugisha ukuri mbwa naho nyine turagatugaruka tukavuga duti hageze aho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bambagara amenyeshamakuru bakerekana twaravuye ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri cyangwa batatu cyangwa bane tuvuga duti uwo mugambwe wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana n'amaradiyo sinzi ko ari izo twokwita inguvu mbwa twebwe iwacu twabonye yuko aho umenga ni kimwe mu bimenyetso by'intege nke kuko baciye bemera ko dushyira no mu nzego tukaba duti nta nizo bari bafise kuko urumva bari kwaronda bazishyiramwo ariko kandi ko binjiza abantu n'ibisanzwe mugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nk'uwo muntu yavuye mwaro ni Karusi nagwa mvunira akagohe uyu mugenzanje azo afrikanire hafi kuko ingorane bateye iwacu izoza bateye muri Lanake ataraze neza no muri Fode bazaba duteye
reka tubaze n'umushinga na Pierre Claver Nahimana nawe nyine atubwire ikintu cemeza ko abantu binjiye mu gambwe wiwe bari bavuye mu gambwe wanyu Fode bu nyakuri iragiganda da
ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi dukeneye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri tuyigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu nabo kizokwishikana ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sabanya Frodebu dukurikije irajyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyine icyubahiro ndadaye yadusigaranye dusubira gukora ibishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye irajyanye n'icyubahiro ndadaye bugaruka mugambwe Sabanya Frodebu n'icyo twakoze abashoboye kutwumvira nka Honorable Norbert nabo bari kumwe ngira ngo ntawuharira Honorable Norbert ndiho kubwa n'umuntu azwi cyane rwose ari mu bashize umugambwe Sabanya Frodebu ari mu bashize umugambwe Sabanya Frodebu bari kumwe na nyir'icyubahiro ndadaye Melchior uwo vuga rero ngo nkumbure si mu Frodebu sinzi nyene yo bari kariyumviye nuko atobazi Frodebu kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sabanya Frodebu nyakuri noneho n'uwuga ubu yavyemereye wenyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko atazi ibyo mu Burundi twebwe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sabanya Frodebu nyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sabanya Frodebu kuko babisabye abantu benshi tubisabwa n'abantu benshi ku isi yose bagira bati nyabuna nyabuna musubize hamwe mugambo isaba nyafrodi
ico kibazo mushya ntahe Pierre Claver na Himana cyo kutumvikana hagati ya yabanywanyi bahoze mugambo umwe eka muri iki gihe bafite nk'imigambwe itandukanye nti gishora gutuma umugambwe wanyu Frodebu sawanya Frodebu eka n'umugambwe nyene Frodebu nyakuri iragira nadaye udashora kugira amahirwe nkayo umugambwe Frodebu wagize mu gihumbi 1993 giye batsinda amatora
imbere yo kuja mu matora ubanza gukomeza intumbero y'umugambwe bujya intumbero y'umugambwe dufise imigabo n'imigambi n'imigambi twahawe twasigaranye na nyiri cyubahiro ndadaimiri cyoro abiyumva muri iyo migambi rero uteza kubanza kubashira hamwe mu gihe utabashize hamwe ntushobora kuvuga ngo nguzoja mu matora uzogira gute twewe n'icyo gikorwa turiko turakora tugikora kugira ngo dukomeze uyu mugambwe wacu icyo nico ca mbere na mbere hama tukabikora kandi kugira ngo tuzogende mu matora turi kumwe n'abantu dufise ibyiyumviro bikomeye kandi biri hamwe nande yo kujya matora mu butumvikana cyangwa mudafise ibyiyumviro bimwe nta kamaro ni hamwe mushika imbere mu gasambuka
hari kibazo gikomeye umugambwe sahwanya Frodebu abatitsi batari baki bavuyemo bakaja mu yindi migambwe hari nk'umushinga ntahe yahoze ari perezida w'u Burundi ndayize ari mu wundi mugambwe ikibazo gihambaye kiri mu mugambwe sahwanya Frodebu niki
niho nyene ibikomeye biri urumva n'umugambwe nkumbure uzwi muri iki gihugu yuko ari umugambwe wamyemwo abantu bakomakomeye yaba abashinga amateka yaba perezida w'igihugu yaba n'abandi ariko nkumbure dusanga hirya no hino ni kibazo gikomeye ni bimwe nakubwira nti burya ingwara y'amacakubiri yarazingamitse igihugu yongera izingamika n'imigambwe niko bimeze ariko twe turiko turakora kugira ngo dufashe iyo ngwara irandwe n'imizi mu Burundi abo rero uri kuravuga nabo turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo abo bakiyumvamwo ndadaye abo bakiyumvamwo iragirya ndadaye bagaruke bose ndetse n'abandi barutse vuba bavuga bati mbega ndadaye yari iki bakumva icyo ndadaye yaronderera Burundi bagaruke muri sawanya Frodebu iyo niyo ntumbero yacu n'ahandi hose mvuze ngo nta bibazo bihari ibibazo biriho twarabibonye twese nico cyituma turiko turakora kugira ngo turabe icyo twokiza
yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Venuste mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Venuste
mu Burundi
na kandi kazina ninde
Nduwimana
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ariko bwambe nambere mukumbi cyo mvuze
yego
mutangwe mumbabarire cyane kubera mwazi muri kwe iradio n'icyumba neza kiganiro nawe nyisije mgabo sinagisiranye cyose mgabo nafite cyumbaza
yego muri cyo kiganiro twatumiye umukuru w'umugambwe sahwanya Frodebu akabari Pierre Claver na Himana twatumiye kandi na Kefa n'ibizi akabari umukuru w'umugambwe Frodebu nyakuri iragi yandadaye bose bariko bavuga ku kibazo c'abanywanyi
yego nawe ukina muzo kwitaho nashaka mbaze
yego
nyakuba kwa Kefa n'ibizi ntambu yatumye avuga yuko batigeze biyunga kandi hariho amatangazo nabonye asohoka avuga ko biyunze ko bicaranye bose hamwe ngaho nta kuntu bovaho bashinze ukuntu byo bana yabagira ngo bunge nyene bagira mwe umugambwe so bawutanguye afite abantu babatama bawutanguye bipfuza demokarasi no kunga ubumwe cyavuga cyari cyo murakoze
umushya ntahe Nduwimana Venuste avuga ko hari amatangazo yatangajwe ikavuga ya ikaba n'ibyasinywe hagati yanyu ko mwumvikanye akaba basabye kandi kuva ngaha mwumvikanye duga ku ijambo umushya ntahe Kefa n'ikibazo nimwebwe mwakibajijwe
murakoze ngira ngo mwumvise neza ibyo umukuru w'umugambi Sinyo Frodebu yashikirije ntafise umugambi yuko umugambi Sinyo Frodebu boja hamwe n'umugambi sahwanya Frodebu nyakuri ahubwo ariko arondera abanywanyi biwe bahora mugambi wiwe kuva kwimadaye bagiye barasambara icyo nagomba kumenyesha rero ni uko izerekeye gukorana kw'imigambwe kuba mu ntumbero zibiri. Imigambwe ishobora kuja hamwe ikagira umugambi umwe bita mu Gifaransa fusion cyangwa bakagira urunani mu gihe cy'amatora. Twebwe rero muri iyo nzira zose icyo nibaza mwino minsi kigoye nibaza ko no muri Frodebo ndabumvirije batanakeneye ni by'uko imigambi ibiri yoja hamwe ikagira umugambwe umwe. Ibi navyo z'uko nyine abantu baje mu matora bajanye twebwe umugambi wacu nta nama turagira ngo dupfundike ingene tuzogenda matora kumbure nihagera inzego zibijejwe zikiga ingene tuheza tugenda amatora ngira ngo niyo tuzoheza tuvuge ingene tuzoja mu matora. Ibi rero byo kuja hamwe bibaho iyo hari umuntu abibonamo inyungu bikabaho iyo ubona yuko bishoboka kuzerekeye imyumvire y'imigambwe. ariko urumva namaze kuzumva ko n'intumbero y'umugambi Sonya Frodebo si yuko uja hamwe niyo kurondera abanywanyi gusa bawuhozemwo. natwebwe tuko turitegereza dufatiye ku bindi bintu bitari bike tubona umenga kugira umugambi umwe n'umugambi Frodebo nta kintu kinini dodufasha. cyo gituma icyo cipfuzo cyo mu Burundi cyo kubaza naho cyari cyiza turaje ibibazo bitari bike tubona umenga nta nyungu twobikuramo tugize umugambi umwe n'umugambi sa Banya Frodebo.
ego me mushyana he namwe Pierre Claver Nahimana ai akamo gatwe na Nduwimana Venuste mu kavuga kwiki
ico cimbiro cyuwo mushinga naje kuvuga uwo akurikirana ikiganiro nivyo ni cimbiro kandi cipfuzo tumaze kumva ku bantu benshi mugari mwemwe nkumbure batabazi neza ingene ibintu bimeze kuhera kuko nkuko twanabivuze abanywanyi b'umugambwe Sonya Frode bahorana n'umugambwe Sonya Frode bagiye mu migambwe myinshi no kuvuga bibumvikana rero ko toshora kugira umugambwe umwe ngo dufatanye iyo migambwe yose bagiye ngo tugire umugambwe umwe aho vyogorana. nkumbura ikibazo abantu bakunda kwibaza ni ikibazo cya Frode bunyakuri Sonya Frode bunyakuri ngo mbega zirashobora kuja hamwe. Icyo kibazo na cyene cyo kuno cyishura birashoboka mu gihe nkumbure muba mufise intumbero zimwe nazo icyo na icyo umugambwe Sonya Frode tushira imbere ni imigabo n'imigambi ya nyine cyubahiro ndadaye Melchior. mu gihe rero mutayumva kimwe kugira muje hamwe mugira umugambo umwe biragoye kuko umugambwe dufise ubu ni Sahwanya Frode niwe mugambwe wa ndadaye Melchior. ibyo bya Sahwanya Frode bunyakuri ibyo urumva n'ibindi nibaza yuko dushobora gusanga n'abantu bamwe bari muri Sahwanya Frode bunyakuri batazi na gatoyi umugambwe Sahwanya Frode batigeze babujamwo. ibyo rero urumva kugira ngo tuje hamwe twobanza kuraba yuko abo bose bariyo bari mu ntumbero bari mu migambi n'imigabo ya nyine cyubahiro ndadaye Melchior.
Tubiyutse
uko no bivuga nakuja hamwe birashoboka mu gihe ibyo byose tubyize tugasanga n'ibyo ariko kubyonzi harimo abarimo batari bake nkumbure wosanga ibyo bya ndadaye Melchior atani cyo abizi ko na gato.
Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Fiacre niyo neza. Fiacre muri hehe?
Ni mu Rwanda.
Yego akandi kazina ninde?
Ndi Komana Fiacre.
Ndi Komana murafite akabazo murafite cyumvira.
Ufite ikibazo ushaka ko abayobozi bombi.
Yego.
Nyakubahwa muri kiyo ndadaye. Ashingisha ka ko yagiye sasa Sonya Frode ni kubera ikibo hari ibyo barenza kw'iryo zina kandi bagakomeza bakagendera ku migabo n'imigambi ya nyakubahwa Melchior Ndadaye. Murakoze
Fiacre Ndi Kumana. Reka icyo kibazo tugitangurire kuri Kefa n'ibizi ni kuki Fiacre abaza ituma mwahinduye izina kandi hakurikizwa imigambi ya nyakwigendera Melchiondada mugambwe wiwe duga kwijambo
murakoze ubwambe nagwamanze ngire gatoya cyo cyikije kweje kuvugwa no mushinga mateka Pierre Claver avuga yuko yibaza ko hari abantu bari muri sahonye Frodebo nyakuri bategeze kuba muri Frodebo ubwa mbere hoho umugambi wigeze gutsinda amatora nka Frodebo nibaza yuko bitari byoroshye yuko umuntu amenye abanywanyi bose bari bawurimwo kumbe kete za bisanga ari iby'akazu umuntu yibaza yuko abanywanyi n'abantu bamwegereye gusa abanywanyi bo umugambi bari benshi nibaza ko hari n'abo batazi ibyo ngira ngo vubaho kubyitondera cyane ica kabiri uyu aheje kuvuga yuko nyakwigendera Melchiondada yashinze umugambi witwa Sahwanya Frodebo none hagira kandi kanyakuri icyo nagomba mbanze nshikize ngaho abantu bamenya ni uko Ndadaye Melchiondada ubu atakiri umugambi umwe yabyacika incungu ya demokarasi zumvikana ko uwo ugomba wese gushinga umugambi wamwitiriye nta kosa yakoze kuko asigaye ari abarundi bose ntakiri umuntu w'umugambwe umwe ica kabiri kumbure hamwe noza gusigura icyatumye Sahwanya Frodebo nyakuri ivuka no haba ntwara umwanya w'ikiganiro cyose nkakimara mugabo mu ncamake ni uko twitegereje kuva inyuma y'uko nyine ishobanye Ndadaye yagandaguwe hagatakozwa ibintu by'abahita afata kibanza hakaza cyane cyane inyuma y'amatora y'umwaka 2025 zaragaragaye ko indongozi zimwe zimwe z'umugambwe z'umugambwe Sahwanya Frodebo kumbure kubera agashavu kubera batsinzwe n'ishari kubera abahorana bace muri umugambwe batsinzwe harabonetse ingendo nyinshi zinyuranye n'ingendo ya demokarasi aha muntu aca asimbiza akaza nk'izerekeye izo twabonye z'agatangaza by'umwaka 2010 abantu bikura amatora avuga ngo bibwe mugabo badafise ikimenyetso na kimwe barondera gusa ubutegetsi buce mu zindi nzira
kandi
imwe mu nkingi ya demokarasi twe twasigiwe na Ndadaye ndasubiramo ni imwe mu nkingi z'iyo nkingi yonyine hariho uko abarundi batwagwa n'abantu bitorewe mukabona abantu barikora kubita amayeri kugira ngo amatora ntabe
muvuze ikibazo gihambaye cyane rwose mushya na Hekefa muvuze
bigeze banezererwa intambwe nyamukuru twari dushitse ko aho ubwo mu 2025 twasubiye kubona ko abantu batwagwa nabo batowe nabo batoye tukaronka n'inzego z'umutekano kwivuna abansi bikingira abatowe
icyo kibazo mushya na Hekefa
bavuze bigatuma indongozi zatoye zigandagurwa tubona yuko rero hari ibindi bintu byinshi navuze ko nabidondaga tutova ngaha twatugiye babona yuko menga iryo ragi ryandadaye bamaze kurita
mushya na Hekefa nibizi
kandi kuringira ngo abumve ikirundi barumva ikintu cy'ukuri no kuvuga yuko hari ikindi kintu cataye ukuri zumvikana yuko iyo fode bari ihari nezagagaye ko amaze guta umurongo atigatuzane rero fode
imbere ntabaciriye bo mushya na Hekefa mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko hari imigambwe yiyonjoye imbere y'amatora murashaka kutubwira ngaha namwe ko nimwaje amatora y'2022 umugambwe wanyu mu gihe mwosanga amatamajwi ufise butazokwiyonjora nk'uko muvuga iyindi migambwe yabigenjeje mukanye gato cyane
twebwe ubwa mbere hoho ntabwo dufite ko tuzobura amajwi mugabo ico nawe kwamenyesha nuko twebwe intumbero y'uko turondera ubutegetsi butowe n'abarundi ntituzokwigira twiyonjorora abari kwatwumviriza mu Burundi n'abari mu makungu twumve neza mu mwaka wa 2022 niya turazi ko azoba abaye rero turatuyajamo yose atanamwe tuvuyemo izukuru amatora twenyizosuye
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na François Milioneza François Mulatumba ndabona François atarikwa numva telefone yacu reka tu akanya Reverien mwiriwe neza
mwiriwe
muhega Reverien muhehe
ndi mu karere k'ibaga bigari
yego akandi kazina ninde
ngenda kumana
murafite icyumviro
ndafite ikibazo n'icyumviro
yego ndakujyana
ndamukiriza abo batumire
barakumva
nagambaze uwo mushinga nahe Kefa
yego
niyo shaka kubaza kubera iki mbona umugambwe isawanya Frodebu Jodzina yavu Jodzina Frodebu nyakuri yaje gute ko tuzi ayo manuze nya yo migambwe ya zanyakuri kwarizo zishigwaho n'ubutegetsi kugira bakure ku ntuzenya bakure ku kwihiganwa abandi bari basanzwe barongo iyindi migambwe yari igize radiyo kwikomeye ubwo tubutegetsi bubaha izo ngufu kugira abagire baje kugira abagire iyo ntuza Frodebu nyakuri turazi yuko migambwe guhera muri demi desi bake bayicagagura n'intuzenya n'ubunwenwe atamugambwe wikwije nawe wasanga n'abanwanyi afise bari kurushi atabanwanyi bahari none babona gute yuko bazoja mu matora ngo batsinde amatora kandi batashaka kuja hamwe ngo bagire umugambwe umwe ukwiye batarinze gucamo intuzenya mutu byumbidumbi tw'imigambwe ibyo ntaho bizobashyikana mu bisanzwe bari bakwiye kwiyunga bakagira umugambwe nyine umwe kuko uwo ndadaye yawubaraze bareke gucana
murakoze Reverien reka icyo kibazo mu kanya mushyane kifaratishura ariko nagomba n'umushyantahe Pierre Claver Nahimana agira icyo avuze kubishikirijwe na ngenda kumwe na Reverien imbere y'uko Kefa ishura icyo kibazo tuga ku ijambo mushyana
ikibazo icyo kibazo je nibaza yuko byiza ikibazo ho kiri turazi twese Sanya Frodebu nyakuri ingene yagiye byo twarabivuze igihe kirekire turavuga yuko arakarenganyo kugira ngo ubutegetsi bwemerere umugambwe uzanye ibimenyetso by'umugambwe Sanya Frodebu uzanye izina ry'umugambwe Sanya Frodebu agashiraho akajambo nyakuri gusa mu buryo gusa kugira ngo barabe ingene bokononera umugambwe wa nyaricubahiro Ndadaye Melchior Sanya Frodebu kugira ngo uronke ingorane zikomeye ibyo twarabibayemwo abashaka yuko dusambuka ntibyashitse ntitwasambutse twagumyeho ubuno kumenyesha yuko umugambwe Sanya Frodebu urasangayo n'abawushinze nyene iruhande ya nyaricubahiro Ndadaye Melchior niyo bakiri n'abandi bariko baragaruka bavuga bati umugambwe ntishobora kurekura ibindi nk'ibyo bavuga ibyerekeye amatora twebwe turiko turitegura kuzoja mu matora ibyo turabyiteguriye kandi tuzosubira inyuma keretse habaye ibindi bisida tutazi kuko umuntu arateganya ibintu umugabo Imana nayo igateganya ibindi ibyo ntibisanzwe ariko gushika kuri kino gihe twebwe amatora turayiteguriye bimwe bikomeye ariko ntabwo yuko igikomeye ka ikindi kigikomeye ni ugukomeza umugambi wa nyaricubahiro Ndadaye Melchior kuko ni ikintu abarundi benshi ndetse n'abantu bo mu makungu batubwira bati uwo mugambwe nimuwukomeze ntimuhirahire ngo muwurekure nimuwukomeze kuko ufise ibyiyumviro bikomeye bizokiza Uburundi
namwe
duhagaze nayo ibindi twebwe ntabyo tuza turakurikirana
mu kanya gatoye namwe bwe nyene mushyana Pierre Claver Nahimana namwe mu mugambwe wanyu ntimuzokwiyonjora amatora y'ibihumbi 2020
oya ntibishoboka kuko nababwiye yuko turabantu hari byagiye birashika byadushikira bimwe hariho twagiye turabona igihe kimwe amatora twavuga tuti aya matora yatunganijwe nabi aho bwari uburenganzira bwacu bwo kuvuga tuti amatora atunganijwe gutyo harimwo indyarya ziboneka harimwo ubusuma buboneka twe twavuga tuti aya matora ntatworoheza na gato ariko muri kino gihe tuvuga tuti turiteguye uko bizogenda kose turiteguye ntabyo kwiyonjorora birimo twaramaze kubyumvikana tuzobandanya kiretse abaye ibindi bisida bitegekwanya n'Imana twebwe uruba muri kino gihe twiteguriye kuzoja amatora kandi tuziyonjorora
ego bika moshe na kifa nibizi kiba ibibazo byabajijwe na ngenda kumana Reverien avuga niba guhindura mugambwe mutoba butoba ari uburyo bwakoreshejwe n'ubutegetsi kugira ngo bugabure uyo mugambwe tugakwija mu kare gato
bo nta mwanya afata munini kuko jewe ndazi hariho abashinzwe umugambwe hariho le membre fondateur isubwa n'amategeko mu rutonde rwa membre fondateur mu gihe cy'afade w'inyakwegana daye nta hamwe nabonye ubutegetsi bwanditsemwo zumvikana yuko abavugizwe kumurengera ngo ari kutamenya ibyo baba ariko barashikiriza umugambwe n'umugambwe wagiye nkiri imigambwe yose hanyuma kandi izo gucana n'imigambwe yavuze yuko bibona ubutegetsi je nibaza ko arimo kwihenda none ko umugambwe ku butegetsi je twabonye habaye mwa frondere abo ninde yari yabigize ko tuzi umugambwe witwa ADR waje uva umugambwe ku butegetsi wakare n'ubundi ukorera hanze wita PPD Birizambo waje ukomoka ku mugambwe ku butegetsi none abo nabo bari batumwe nande mu bisanzwe ni byiza yuko twebwe abanyamugambwe iyo habaye ikibazo hagati yacu abantu bemera ko habaye kutumvikana nibaze konda guti kuzo kubandi kuko n'uwo mugambwe yavuga ku butegetsi aho tugeze uno munsi hamaze kubaho ibice bitari bike bivamwo kira noneho je nasubiyemwo mu membre fondateur w'umugambwe Sonya Frode w'Inyakwegana daye nta nabonye handitse hari mu dosiye y'ubutegetsi kawushizweho urumvizo rero n'ibintu byo kwiyorohereza yanashikiriza ati mbere urazisanga atani banywanyi benshi bafise anaganda mwibutse yuko mu matora y'umwaka w'2015 reka ndeke kuvuga amajwi twarose ko natwe nitwe twayagiye mu ico gihe bivanye n'uburongozi bitwari dufise mugabo dufatiye ku karorero ku madosiye yari yatanzwe kugira ngo ushobore kuyitora gutanga abahanuzi b'amajambo za komine turasanga umugambwe Sonya Frode wari mu runani runini bitaje Sekibiri mugabo ntibashoboye gukwiza igitigiri cy'amakomine bitojemwo naye umugambwe Sonya Frode nyakure nyandadaye twitojemwo aho ngiye ariko twumviza neza kumirizwa abafite abanywanyi benshi n'utara bafite aho imigambi ije nka cumi biyinanira kwitoza amakomine yose umugambwe Sonya Frode w'Inyakwegana-Dayi ukabishobora aho ntibaza yuko umuntu yakumva ukuraho kuri nduze gatoya kudaheje gushikirizwa n'uwo muntu nshingamateka afiteka bibe naho imana ko avuga ko dusanga ibimenyetso nyaza ko izatarivize kuko arabizi yuko vyerekana mbere naho imana atari co kimwe na Claver Jean na Pierre amazina amaze kubafatanya ari abintu abagisa n'izina rimwe icya kabiri mfatiye nko guhidarapo bo bafise idarapo y'imiranga igera n'irindi sa n'icatsi kibisi mugatwe gacaga mwisake urumva yuko izo bintu bidasa nibaza yuko by'ukuri nimba hari abaye tugorane dutuma imigambi ibiri itashishikara ikorana twubifata uko mugabo ntituzakuza kubwira ariko twumviriza ibintu bishobora kuba byiza kandi bidafite ifatiro rinini
yego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Samuel mwiriwe neza Samuel muratwumva
yego turahumba cyane
yego gira telefone mvuge cyane guse irindi zina ninde Samuel
Kwizerimana Samuel
Kwizerimana duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
bwa mbere bwo mbanje kuramutsa uwo mucumere kefa ndamutsa namwe mu mishama ku ijambo
murakoze mwaramutse neza
ama cyane cyo kibazo tubiri n'intererano imwe
yego duga ku ijambo unyarutse
akabazo kandi nagenda mubaze ko bimbe moya matrafi y'2020 ko umukambwe umugambi wiwe dushobora kuota mu matora wonyine ni uko ushobora kuzokwihereka iindi migambi canke iyindi migambi canke abigenga bakagira bakagira urunani kugira ngo barabe ko bashobora kuba botsinda amatora kiri ca mbere ikigira kabiri naco c'ikibazo namubaza ni mbe abo bantu naho natanguye neza ikiganiro kubera bivanye n'uko mu Burundi radiyo itumvikana neza ariko aho tumire ku interineti mbega abo bantu umunsi w'Imana bavuga ko biyonkoye kuko uyu mugambwe kuko mugambwe ama bakaca muri fodebu ujya fodebu abanyaprofesi bavuye muri fodebu nyakuri ko bamwe mu ishatse buri itangaza avuga ko yari yarabirukanye cyangwa yari yarabirukanye bakiri banyamugambwe mugambwe ugiye kubaraba ugasanga nibo novuga no kuva ukirongowe na dokteri jami nani bavuga bari nk'imbo neza bari nk'abategetsi cyangwa abaryere bavuga bava muri nyakuri bari bazi muri leta cyangwa bafite igihagararo gikomeye haba ngaha mu gihugu no mu makungu akaca avuga ko yabirukanye bari babirukanye mu mugambwe uko tugiye kubiraba cyangwa rumuri ngaha mu Burundi na cyane cyane kuwo kefa uba urongoye na biro yiwe numva ko batazwi cyane cyane rwose nk'uko telefone z'abantu izi nabonye bakomeye avuga nk'uko bashimye kwifatanya gushyira mu mugambi wabo wa kera wa Sawana Fodebu bafite mbese ntabwo bayumva yuko kuguma batera imbere mu byinjira cyane cyane mu kumenyekana imigabo n'imigambi w'uwo mugambi wabo ahubwo arimo aratuma babatera inyuma na kandi reka batagira ndagira kapasi bagirana mu kaka ndagira kazogira bakanya abantu havuze ikintu kugira ngo nawe cyane nawe nyene uwo mugambi Fodebu yakuri wiyunge ijye mugambi Sawana Fodebu batandukanye gatubira kuwumwe kugira ngo bagire umugambi umukomeye arangiza mugambi gusa ndamushimira ku kintu mu makuru ya sasa numvishije imigabo n'imigambi bijyanye no kwiteza imbere mu bijyanye n'iterambere ry'ubumwe mu Burundi numvishije avuga abafite mwumva ko ari imigambi irashe mu gihe
murakoze kwizeyimana Samuela. Ikibazo cya mbere mushaka na kefa ni ikibazo nibaza ko mwamaze kwishyura abaza niba muzoja muri amatora mu 2022 akaba yabaje ko niba muzogira urunani eka muzokwiyunga n'indi bigambwe ico kibazo ntimwogi murakumanya munini kuko nibaza ko mwacishwe hanini duga ku ijambo ku bindi bibazo mu kanya gato
ariko nibaza ko muhava mufasha kuko umurongo nturi kuragenda neza hari ibazo njya ntumvise reka ngerageze niyo mwumva ico nkishuye muraza kumfasha ngiye kuri iki nyene yaraheje kuvuga mu majambo make mvuge yuko twe twite kugenda amatora twenyene mugabo abazoshima imigabo n'imigambi yacu mukaje kwishikiriza kifuza kuza kudushyigikira tuzobakira hanyuma yavuze ati hari abantu ko atabwira twadufise kuko kumbure abavuye mu mugambwe wacu Sawana Fodebu yakoreshaga muri Fodebu ari abantu ba kera bafite ijunda n'ijambo bashobora kube gutuma umugambi wacu ugira intege nke aho nagomba ndamubwire abantu ariko aravuga aduhayira ko bakomeye bamanje bakava muri Sawana Fodebu kumbure ngira ngo muri bwa buryo umukuru w'umugambi wabo yashyikirije munyuma bakava ngaho bakaja muri Senarede munyuma bagata muri Senarede bagasubira muri Fodebu abantu nokwita abantu aho fatwa abo bantu bumva twebwe dutera ubwoba gute ikindi nago ndamubwire burya ubundi muhinga yavuze ati igihe cyose kigira abacu sekeje na yasa misiyo niko nubita mu gifaransa nimba hariho umuntu yari akomeye 93 ntibaza umuntu gikomeye uno munsi iyo biza kugenda uko amatora y'2005 yari gutsindwa na Fodebu canke na Iprona murabona yuko amatora y'2005 yatsinzwe n'umuganga mushasha uje kandi aho wita ko akomeye bari ngaho umuntu avugize rero nibaza yuko abari cimbiro cye mugabo rimwe na rimwe abataratahura ingene ibintu bya politike bigenda birahinduka ku kijyanye no kwiyunga namaze gushikiriza yuko mu ntumbero twitegereje inzira n'ibintu umugambi Sawana Fodebu wagiye uracamwo twebwe ntidukunda ko twiyunga kuko ndamuhuturiro tubiri twashikirijwe na Yesu cyane na Yesu nimba yemera Imana yavuze ati uhitanye ikiremo gishasha kagishaka ku muzu ushaje bica bitabukana cyangwa uhitanye umutobe mushaje ukawutara mu mukuza ushaje zava bimenekana urumva rero twe tuza kwita mu mwaka ukaga k'umugambwe tubona utera usubira inyuma kandi natwe tuba tuje imbere navuze yuko ikintu kitwa kwiyunga by'ukuri tugira umugambi umwe sitrategi nziza yo dufasha kuko tukaba dusanga turi ko turaja mu nzira
reka nicyo kibazo cyo kwiyunga tukibaze umushyira na Pierre Claver Nahimana mu mugambwe Sawana Fodebu kibazo kibajije umushyira na Samuel Kwizerimana cyo kwiyunga ni ikintu mura ko kishoboka gushika umuntu umugambwe Sawana Fodebu zoje amatora abonye ne cyangwa zo kwiyunga cyangwa ika ubwire urunani n'iri bigambwe
iyo amatora ageze dutandukanye ibibazo iyo amatora ageze ibwirizwa shingiro ry'Uburundi rategekanye yuko imigambwe ishobora kwiyunga bakajana mu matora ari bashobora kugenda bitwa imigambwe myinshi mbwa biyunze bari hamwe atari umugambwe umwe bakaja mu matora bari kumwe ibyo ibwirizwa shingiro irabitegekanya natwebwe rero twovuga ngo ntituziyunga turacyafise umwanya uhagije kugira ngo ico kibazo tukige neza ntitugishira hijya oya na gatoyi kuko tuzoja amatora yuko dushobora kwiyunga n'indi migambwe ico kirashoboka mugabo ntawe turaganira ngo twicare hamwe tuvugane neza tuvuge tuti tuzogenda turi kumwe tuziyunga tugende turi kumwe ico kiganiro nkumbure ntacho turashika ko n'indi migambwe hamwe byoshika byo bari byiza ariko twebwe turiteguye neza yuko naho bitoba ivyo dushobora kugenda turi twenyene twikwije ariko bitagenze gucyo tuziyunga nabandi haracyari umwanya uhagije kwiga ibyo byose kugira ngo tuzobitorere inyishu itomoye
yegomeye tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza yatu ijwi rya Amerika turi kumwe na Sengiyumva mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hega Sengiyumva
ndaramukije mutumire
abatumire barakumva
nashaka mvuge yuko burya Burundi ntabwo bukeneye abantu baguma bagira iyo migambwe biyunga bisambura ntiwesanga dukeneye abantu bo kubaka amahoro je nibaza yuko uwo nyakubahwa rwa ngo barisambuye ama ngo biyunze n'ubumengo nicyo cyari gikenewe kubera iki bisambuye kubera ko no munsi biyunga umunsi wumveze ngo havutse umugambwe hanyuma ngo uwundi nawe ngo ugere wiyunge turashaka by'ukuri mu Burundi abantu bubaka amahoro hanyuma bikagenda neza nkaso bavuga ngo bakwisambuye cyangwa ngo biyunze
murakoze Sengiyumva reka mu Shana Pierre Claver na Nyuana mutangwe mu ishuri kuri icyo cyumviro gishikirijwe na Sengiyumva duga ku ijambo mu kanya gato
ego nivyo nibaza yuko abene igihugu bose barondera amahoro barondera iterambere barondera amahoro bakarondera iterambere bakarondera ku gihugu cokomera ico nico cipfuzo cabene igihugu bose cabarundi bose muga kugira ngo ivyo bishike mu gihe amategeko ategekanywa yuko ashobora kuba imigambwe mu gihugu atari intwaro ishingiye kuri cami ni ngombwa habi imigambwe mu gihe hari imigambwe rero birashika yuko iyo migambwe ikomera cyangwa igasambuka ibyo nibyo byagiye birashikira igihugu cacu imigambwe ricamwe ibice kugira ngo dushe kuri ayo mahoro kuri iryo kubwo bukomeza turondere igihugu cacu ubwo gutuye turondere igihugu cacu ni ngombwa imigambwe isubire gukomera ibishoboye ikiyunga ni byiza cyane ishoboye kwiyunga ni byiza cyane twebwe niyo ntumbero turi koko twabonye ari inzira muzindi nzira ikomeye kugira ngo turonke intera ikomeye twoha igihugu cacu tugiye turahamagara abantu bari nyuma ya Dada Emeritio bakagira bati nimuje hamwe tuvuge ijambo rimwe tubona ko ari interano nziza yo tujana muri ivyo vyerekeye iki gihugu cyacu kirondera amahoro ubumwe n'iterambere kubene gihugu bose n'igihugu cyacu
mushya na kifana ibizi namwe kubeje gushikirizwa na Sengiyumva avuga ati nyabuna gikenewe n'abashira imbere amahoro no kumvikana aho kuva mu migambwe no kwisubiramo duga kwijamba mu kanya gato
yego murakoze iki cipfuzo cy'uyu Sengiyumva ni cipfuzo cyiza cyane azina twebwe dufise yuko haboneka amahoro kumbe n'ibindi yaherekeza iterambere n'ibindi mugabo ico nagogaruka ko nuko kubigamba iba myinshi canke iba mike ntaco vyica mu kurondera amahoro ahanda mwibutse yuko mwe bica na kabiri twe dufise umugambo umwe mugabo mu nyuma hazi imigambo myinshi ntivyabujije ntivyo vyatumye haba uruhagara kuko suko yari imigambo myinshi mu mwaka 2025 harabaye amatora wanashaka hatsinda umugambo umwe atani yindi yawuherekeje birashoboka yuko ayo mugambwe muri myinshi umwe ushobora gutsinda cyangwa ikagenda ari myinshi igatsinda mugabo n'ukuri icyo kibura ko abarundi ni uko umugambwe wose bazobona yuko utaronderera amahoro abarundi utabonye iterambere icyo wo gukora wowe na majwi gusa nako imigambwe iba myinshi niraza yuko bitotera impungenge abantu ngo nta mahoro tuzoshobora gushikako
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Dani Junior mwiriwe neza
mahoro neza
amahoro muri hega ya Dani Junior
ndi mu ntara ya Muramvya.
Kandi kazina ninde?
Manirakiza.
Manirakiza duga ku ijambo kibazo cy'imbyiro.
Nagomba kuramutsa abatumire yaba kefa n'ibyo cyanke Pierre Cave.
Yego.
Hanyuma tujyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo akabazo ka mbere ndakagashira kuri ndakabaza Vodo Honorable Pierre Carve nyakubahwa Honorable kuva umuhisi ndademere cyo uragandaguwe turabonetse neza yuko umugambi wa Nyafurodibu wahavuye abantu bawurimwo bada umengo ntibariko barakurikiza iragi yabasigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize sawa Nyafurodibu yarinda daye wenyine kuko aho tumaze kubona indongozi tangura gutsimbiranira ko mufata amashaki bavuga ngo bapfuye ngo gatoki ngo bapfuye gatoki ntawo kubagize 18 cyangwa ntuzenya Leon kubyo bapfuye kushika naho nabandagize babayo nako gatoki mwa boba barapfuye na kubahwa kuko naho tari uburongoye bo bari hasi nako gatoki mubona bapfuye ko bakaraheze nta kuntu mubona yuko umuntu n'izongora nabo bantu kubera bakiri mu mugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri hanyuma icya kabiri naco ndagomba gushimikira kuri bano bantu ba binjiye muri sabanya sodeu yari yavuze ati muri umuganga sabanya sodeu iragenda daye ati nta bantu dushobora iha abantu bataza karanga mutima kandi daye buje muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na Honorable Nrobeye bose bo baraciye muri sabanya sodeu cyanki bo bakaranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise hanyuma igikurikira ni cya Kefa nereza kuri Kefa hari akazi yavuze ati ati abantu bose bifuza ko tujya mu matora bazoza mugabo icyica muri politiki nuko twebwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe n'igihe nkomeye yewe n'igihe nkomeye nereza nakubaho Kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mu mushigikira kuko twese dusanga iziyumviro mugabo urashaka kuvuga uti nakaransumba mu bantu cyangwa mu byiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe afite icyamaze kurusha ibihundi byotuma twubaka igihugu kuko ibintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo nakarakomeye njyewe kandi utanije nkomeye kurusha naka icyo bituma umwe wese yiba ko ari hahandi usanga amatora amaze kuba umuntu asanga ari wose rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice cumi gutyo ugasanga amajwi agenda arasabagira nosaba rero yuko icyo kintu nimba byo kuri Pierre Claver yose twemerera yuko ako kajumbu bapfuye kuba karaheze kuba katazosubira kuko turabona neza yuko abantu bahoze muri sabanya Frodebu murazi yuko benshi bagiye muri Frodebu iragenda daye murazi harimo abaminisitiri batari bakeno vuga bahise ngenda ku mana novuga bandayizeye novuga ntuzenga mbere miheto ministre n'abandi nk'iyo ndavuga abo bose murabona yuko bataje mugabo haje umushinga amateka umwe wenyine abandi bose baba baravuye bose tanumwe yaje ngo duha rero icyo cyizere yuko abo bantu baje mubona ko aribo bazifite gukaranga mutima cyanke mwihuse cyane hari abandi bari basanzwe bafite izindi ngumbu zikomeye mutakiri
murakoze Dani Junior Manirakiza mushiye ntahe Pierre Claver na Himana tuga ku ijambo ibibazo bibiri mwajijwe
ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibibazo bikomeye cyane gose ariko nshobora gutaka umuco icyambere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu ntituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe n'Imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ibyo turabizi ntitwovuga ngo ibyo byarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ibyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamera neza nkuko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye gose kuko nakubwiye nti turabantu ntidushobora kuvuga ngo turabamarayika ariko icyo nzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwene ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi ibyo twarabishizeho nico gituma ubona n'abantu batangwe kuvuga bati reka dusubire mu mugambwe sabanya Frode turabona yuko ubu abantu bicara bakumvikana bakagerageza kuganira ivyo turiko turabikora ariko sinovuga ngo byaraheze gose byaraheze mu gambo cya Frode byaraheze mu gihugu cyose kuko nakubiye ko abantu turabantu turabamarayika no mu gihugu cy'amarayika ariko turagerageza ishoboka byose kugira ntidusubire kuza turatandukanya icya kabiri
yego
mutimbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nyimba mwarayibonye harimo cane cane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi cane gose kandi bahora babitubwira bene byo twatemera bakatubwira bati twe dushaka kwishura mugambwe sa nyafrodebu ariko nakubwiye yuko hari nabarutse vuba bariko barinjira mu mugambwe sa nyafrodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'ico kibazo utegerezwa gutegekanya ibyo n'ibyo twatsindikanije muri ma programme d'office mu migambi d'office yuko tuzotangura inyigisho z'ukwigisha imigambi ya nyene icubahiro nda Demetrior muri abo bantu bose bariko baragaruka muri Sanya Frodebu kandi wosanga nkumbure n'abakera bimwe bimwe turiko turavyibagira nico gituma twafashe iyo ntumbero kugira ngo dutangure dusubire inyigisho bujyanye n'icubahiro nda Demetrior yarafise inyigisho nyinshi buja yagiye nkumbura taraheza akazi kiwe ko kubyigisha n'uwo mugambi twara wihaye tugiye kushira imbere tubigisha bariko baraza bose kugira ngo bamenye icyo biyemeje bamenye icyo baje gukora
yego mereka tumuhe
twikingire nkumbura ivyo muri ko muravuga
reka duhene jambo kandi kefa nibizi nawe nyene ishu kibazo cyabajwe na Dani Junior
murakoze nashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo cyiza numva kimwe n'ubuhinga bwinshi twebwe twamaze gushyikiriza yuko twiteye kuja amatora twenyine mugabo dushobora kwemera ubundi mugambo wose wifuza kudushyigikira koza ukadushyigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona ukomeye kubasumba nibaza yuko mushyigikira namwe twebwe gushyikira amasaha tuko turaraba tubona yuko umugambo wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka 2020 kuko tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushyigikira ikindi naco ngahe baramenya nuko si ugupfa gushyigikira umugambwe wose kuko uramanza ukanaraba yuko naho wone kusa n'ufise inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje iziyumviro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'iziyumviro vy'umugambwe ivyo rero twe dufatira ko icyo nagakumenyesha namubwiye yuko izere kimwe tuzuje mu matora ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushika amasaha ndiko ndavuga iyo nama ntituraziga ngo tuyihe intumbero kuko numvise mugenzi wanje ngaho abishikiriza byumvikana ata kintu kinini bimushikiriza ko mugabo icyo mbandashikiriza ubu gusa nuko nzinaje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize nuko umugambo uzoshima kuduherekeza nk'uko byagenze kuri yakigana ndadayimerekeye mazi ko ari imigambwe yashimye werekeje umugambwe yari yarashinze ntacobuza yuko tubemerera
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sabato mwiriwe neza
yego mwiriwe neza radiyo ijwi ry'Amerika
mwiriwe neza muri higa Sabato
nitwa Sabato Israeli ndi hano bitinya gatovu ni mu karere ka Karongi mu murenge wa Mubuga hano mu Rwanda
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku mwumvikano muke uri hagati imigambwe ibiri Frodebu Sahwanya Frodebu na Frodebu Nyakuri iragi yandadaye duga ku ijambo ikibazo cy'imvira
ego gote najya ngo nshime cyane abarongo iyo migambwe ariko mu byukuri nkuko nawe none azyandika no kuri WhatsApp sinziri waye icyo gitekerezo cyane njumwa kibonye nashaka kugira ngo iyo migambwe ibiri ngiye kwigeranya n'umugambwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi se n'igihe FDD nayanda ndayisabe iyo migambwe ishyire hamwe kuko abashyize hamwe mu gabo bagira imbaraga nyinshi cyane yo babahangana n'ishyaka riri ku butegetsi urabona ishaka rimwe rigiye ukwaryo irindi rikaryo ukwaryo buri wese akagira imigambi ye mu byukuri ntago bagira imbaraga kuko ubusanga ari abarwanashyaka bakeya nkuko bavuga mu kinyarwanda tubita abarwanashyaka cyangwa se abanyamuryango ubusanga ari bakeya badafite ingufu zihagije zo kuba bahangana n'ishyaka ariko ubutegetsi ariko bashyize hamwe mu by'ukuri bagashyira imbaraga hamwe bakihuza ahubwo njyewe numvaga banarenga no gushyira hamwe ku migambwe ibiri ahubwo bakagira n'indi migambwe ine cyangwa itanu kugira ngo babashe guhangana mu matora bazabashe guhangana mu matora n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD FDD kubera ko bitabaye ibyo ntaho bazagira wazisanga nyine buri mugambwe uri nyamwigendaho ugasanga imigambi yabo ntabwo bashoboye kuyigeza ku banyagihugu kugira ngo abanyagihugu babiyumvemo ngira ngo rwose sabe yego umuhisi ndadaye yarafite ibitekerezo byiza ari nacyo cyatumye ashinga umugambwe kandi koko ni byiza kuko abarwanashyaka bakigendera ku bitekerezo.
Murakoze Israel Sabato reka duhene ijambo Louis Michel imbere yuko duha ijambo abashinga natwe twatubiye kugira ngo bagire icyo bavuze ku bishikirijwe na Israel Sabato. Louis Michel mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hega Louis Michel?
Njye ndi mu Rwanda.
Yego.
Ndi mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda.
Yego, nyarutsa ikibazo cy'imvuro wa kanya kariko karihuta.
Ye, na akabazo kutebye. Njye ikintu ntabwo nyumva neza.
Yego.
Cyuneke Rwanda ariko mu mbare cyane ndavanga mu ndimi nyinshi. Noneho mwumvise umugambwe Sawanya Fodibu na Sawanya Fodibu ndagaye.
Na Frodebu nyakuri yagiye ndadaye.
Nyakuri yagiye ndadaye.
Mhm.
Je voudrais savoir.
Mhm.
Où est la différence entre Sawanya Frodebu et Sawanya Frodebu yagiye ndadaye?
Nimigambwe ibiri umugambo umwe ni Sawanya Frodebu wundi ni Frodebu nyakuri yagiye ndadaye. Deka
Sawanya Frodebu kandi Sawanya Fodemu iragiye ndadanye.
Reka bakwishura ikibazo mu kanya gato bashinga ndabona. Murakoze ndabona kanya kagiye cyane gose muduhe inyishu ngufi ngufi cyane gose mushana he Pierre Claver na Himana ku kibazo bwa mbere na mbere cyabajijwe na Sabato Israel muce mugira ko no kibazo cha Louis Michel.
Umugambwe Sawanya Frodebu ni umugambwe washinzwe na nyiricyubahiro Ndadaye Melchior incungu ya demokarasi mu Burundi niwe yabaye n'umukuru wa mbere w'uwo mugambwe niwo mugambwe Sawanya Frodebu. Umugambwe Sawanya Frodebu nyakuri iryagirya Ndadaye numugambwe washinzwe n'abantu biyo nkoboye bavuye mu mugambwe Sawanya Frodebu haheze imyaka mikeyi bakoze ivyo nuko byagenze hanyuma bawita Frodebu nyakuri kuko bari baje bava muri Sawanya Frodebu baca bita muri Sawanya Frodebu nyakuri hanyuma ubutegetsi burabemerera na bitandukani
moshe nakifa nibizi tugakwijambo akanya karagiye umuntu umwe
murakoze ya mbere kwicambye cha savate gati hamwe twoja hamwe zogenda neza ico cyumiro kumbure icyiza mwatamaze kumusigura yuko igihe usanga bitoroshe kuko na Rwanda bibutse yuko twebwe imbere y'amatora ya 2015 twari twumvikanye yuko ho baho kwegerana cyane hagati y'umugambwe Sawanya Frodebu na Sawanya Frodebu nyakwegera ndadaye turatumira amenyesha makuru n'abandi barozi turagenda mu kibanza twumvikanye tuhashitse turarinda ko umugambwe Sawanya Frodebu ushika ngo dutangure iyo ntambwe yo kuja hamwe mugabo baca barasiba urumva rero ntabwo bipfuza kuko batabigomba nta kundi ntacyo tuma natuma tubarondera ku byerekeye ubutandukane kumbure bw'imigambwe ibiri nibaza yuko bimwe mu byo yasiguye umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu bisa navyo
ndabona akanya katujanye mushenakifa n'ibizi
nagomba kwibaza nimba umugambwe wabo utemewe n'ubutegetsi gihe washingwa nimba umugambwe n'ubutegetsi
ikibazo cyo kibandanya mushiga ntaye kifa n'ibizi ndabona akanya katujanye ndagushimiye cyane gose reka ndashimiye nawe mushenahe Pierre Claver na Himana turashimiye n'abadutekamose bagashikiza ibibazo n'ivyimviro turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sangacu y'umunsi. Turashimiye Fatou Kalala na ingenieur dufashe mu buhinga bw'ivyuma. Turabifuje rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika.
Ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda birabandanya i Washington DC.